nyini radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Ikaze kuri mwe mwese mwumva radio ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubagezaho kuri uyu wa gatatu: muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, inzego z'umutekano zatatanije abaturage babarirwa mu magana bari baramukiye mu myigaragambyo yo kwamagana ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba.
Harimo n'abanyamakuru batatu ubungubu bafungiwe hano ku biro bya guverineri Jeffrey. Urabona rero ni isura itari nziza muri no misi w'imyigaragambyo iri kugenda ifata indi sura.
Jimmy Shukran Bakomera ni umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mukanyira tubwira uko bimeze mu Burundi. Ho abaturage bo muri komine Nyanzalac baturiye ikiyaga cya Tanganyika bafite ubwoba ko icyorezo cya korera gishobora kubibasira.
Utuzu twasugumwe n'ukuri ntatwo n'utuhari twaruzuye bugorovye bagenda ku Tanganyika hajya umusenyi bagasura bakaca bajamwe. Imvura iguye urambira bitanika bitwara mu kiyaga kandi amazi tukagenda tukayavoma cyo kiza cya korera kigatera kiza. Yego turashikirwa n'iduhariye kweri.
Uyu nawe ni umwe mu baturage batuye muri ako karere. Naho mu mahanga, ku nshuro ya mbere mu myaka 60 ishize umubare w'abatuye Ubushinwa waragabanutse. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, tugumane. Amakuru ku Ijwi ry'Amerika tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Turayahera ku yavugwa ku karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Felix Tshisekedi, yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko umuhari w'aba Robert M23 utaravana abarwanyi bawo bose mu bice wifatiye mu buseruko bw'igihugu. Awagiriza guhuma amaso akarere wemereye gukura y'abasirikare bawo bose. Ibi yabivugiye mu nama mpuzamakungu y'ubutunzi i Davos mu Busuwisi ejo ku munsi wa kabiri. Ku bwa Perezida Tshisekedi, M23 uracyari mu bice yafashe. Avuga ko uwo muhari werekana kuri kureyimuka, ariko sivyo. Icyo bakora ni ukuzingurukira aho bari bava aha bungururiza ahandi, ariko bakaguma mu bisagara bafashe. Umuvugizi w'uwo muhari Lawrence Kanyaka we avuga ko ari leta ya Congo itariko irubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara, kuko ibandanya guha ibigwanisha imihari igwanira muri ako karere. Perezida Tshisekedi yongeye kwagiriza u Rwanda gusasira iyo ntambara mu gufasha uba Robert. Ni byagirije bishyigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe n'abahinga ba ONU, ariko Rwanda rurabihakana rwivuye inyuma. Muri Afrika kandi amashuri yarongeye kugurura ejo ku munsi wa kabiri mu bisagara bibiri bikuru vya Malawi, arivyo Lilongwe na Blantyre, ni nyuma y'indwi zibiri yugawe kubera ikiza cya korera. Icyo kiza kimaze kwica ababa amajana 8, abarenga ijana muri bo ni abana, abarenga 25,000 nibo banduye uwo mugera muri Malawi. Leta ya Malawi yarashyizeho ingingo zo gukinga ko korera irandagata, ariko ibandanya igabisha ko izosubira kugara ayo mashure bibaye ngombwa. Malawi imaze imyaka hafi 10 igwana n'ikiza cya korera. Ejo kuwa kabiri ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF cyaratanguye gutanga ibikoresho byo kurwanya icyo kiza mu mashuri atari make mu duce twasinzikaye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Kuri Afrika kandi umushikiranganje w'ubutunzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen arafata urugendo muri iyi ndwi ku mugabane wa Afrika, aruhere muri Senegal akurikize Zambia na Afrika y'Epfo. Ni urugendo rutumbereye kuganira ku kwagura imigenderanire mu byo guhanahana ibidandazwa, gushinga imitahe hamwe no gushyigikira ubutunzi bw'ibihugu bya Afrika. Uru rugendo ruje inyuma y'aho Perezida Joe Biden mu kwezi guheze yakiriye abakuru b'ibihugu bya Afrika. Yabemereye ko we n'abashikiranganji biwe bagiye kugendera Afrika muri uyu mwaka wa 2023. abategetsi bakuru mu bushikiranganji bw'ubutunzi bwa Amerika bavuga ko intumbero y'uru rugendo ari uguhanahana ibyiyumviro n'abategetsi ba Afrika abikorera utwabo abagwiza tunga hamwe n'ugwaruka mu bijyanye n'iterambere. Uru rugendo rwa Yellen muri Afrika ruhuriranye n'ubwo umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamakungu FMI Kristalina Georgieva azogira muri Zambia mu ndwi iza. Rukurikiye kandi rw'umushikiranganji w'Ubushinwa w'imigenderanire Queen Gang aherukamwo muri Ethiopia, Angola, Benin, Gabon na Misiri.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amakuru ku ntambara muri Ukraine, umugenerali w'igisirikare cya Amerika Mark Milley hamwe na mugenzi we wa Ukraine barahuriye ejo ku munsi wa kabiri mu ikambi ya gisirikare mu manuko bushira ubuseruko bwa Polonye. Bibaye ibiganiro bya mbere abo bategetsi mu bya gisirikare bagiranye amaso mu yandi. N'ikimenyetso cy'uko ugukorera hamwe mu guhangana n'Uburusiya kurushiriza gutera iyi ntambuko inyuma y'amezi 11 iyo ntambara imaze. Umugaba mukuru w'ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika General Milley hamwe n'umugenerali wa Ukraine Valery Zaluzhny baraganiriye amasaha abiri mu kibanza cy'ibanga hafi y'urubibe Ukraine ihana na Polonye. Abo bategetsi babiri ba gisirikare ntibari bwigere bahura ariko barakunda kuvuganira ku matelefone kuva Uburusiya bwinjiye muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze. Uyu mubonano uje mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse byo mu burengero bw'isi bibandanya kurungika muri Ukraine ibigwanisho bifise agaciro k'amamiliyaridi y'amadolari mu kugwanya ibitero by'indege z'Uburusiya.
Koze Aloise Bigirimana kutugeza bayo makuru. Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com na ho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram udusanga kuri @voaradioyacu. Mukanya na makuru arambuye yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Duhere muri Republika ya Demokrasia ya Kongo, aho inzego z'umutekano zarashe ibyuka biryana mu maso zitatanya abaturage babarirwa mu magana bari baramukiye mu myigaragambyo mu mujyi wa Goma yo kwamagana ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Mu kanya gashize mvuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukran Bakomera uri mu mujyi wa Goma, mbanza kumubaza icyateye abo baturage kwigaragambya.
Icyate abaturage kwigaragambya kwa rukuvuga reka ntibashaka kubona ingabo za EAC cyangwa se ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zaje hano mu Burasirazuba bwa Kongo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri izo ngabo murabizi harimo iza Kenya, iza Uganda ndetse n'izindi. Ubwo rero abaturage mu cyumweru gishize batanze iminsi 3 gusa kugira ngo izo ngabo zibe nazo zagiye ku rugamba mu gufatanya na FARDC kurwanya M23 ndetse n'indi mitwe itwaje intwaro. Ariko iyo minsi 3 baha izo ngabo yarangiye, irangira nta gikozwe nk'uko nyine byari byanyuze mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru kuwa kane washize. Ubwo mukuru no munsi niho bagiye mu myigaragambyo mu gitondo cya kare kabisa byatangiye saa mbiri za mu gitondo. Imihanda yose yo mu mujyi wa Goma yari yuzuye abigaragambya, biga bamwe ibice bigera muri 6 Geoffrey, kuko inzego z'umutekano nazo zari zabakaniye zavuze zitireka reka nta myigaragambyo iri buze kuba. Ubwo nabo mu rwego rwo kugira bigaragambye bigabamwe ibice bigabamwe n'amagrupe nka 6 gutyo bamwe berekera ku biro by'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma, abandi berekera ku biro bya za komine zombi ya Karisimbi na Goma, ndetse n'abandi berekera ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru Jeffrey Mutagoma. Uko byaje kurangira rero, abari berekeye ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru muri aya masaha tuvugana bose bamaze kwirubari, barimo barirukanka kuko ntabwo ubuyobozi bw'umujyi bukomeje kuvuga guti nta myigaragambyo yemewe. Ubu tuvugana inzego z'umutekano zirimo kwirukanka naho nabigaragambya Jeffrey Mutagoma.
Wumva uko bimeze, birasa nkaho ari abaturage ku ruhande rumwe na leta ku rundi ruhande. Aba baturage ni bande bateguye imyigaragambyo?
Aba baturage ni ama movement citoyen cyangwa se amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yose akorera muri mu ntara ya Kivu ya ruguru, harimo na za societe civile zose, bari bishyize hamwe. Urumva ni imyigaragambyo yari itari ifite isura nziza, kuko ku ruhande rwa guverinema ku munsi w'ejo meya w'umujyi wa Goma yari yarashize itangazo asaba abantu bose kutagira imyigaragambyo. Ubwo nicyo cyatumye ahari kuri uno munsi mu myigaragambyo haza kubonekamo ikintu kidasa n'ubwumvikane. Jeffrey,
none niba mbyumva neza rero, abo baturage bo baravuga bati izi ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba nizijye ku rugamba, ibyakozwe, ibiteganyijwe muri gahunda yo kugarura amahoro muri ako karere, abaturage bo barabibona ukundi?
Bari batanze iminsi itatu, ubwo iminsi itatu yarangiye ku munsi w'ejo nta cyakozwe. Ubu ngubu rero ku ruhande rwabo nta gusaba ko izo ngabo zajya ku rugamba, ahubwo ikiri ubu ngubu ni ugusaba ko ingabo za EAC zasubira mu bihugu zaturutsemo. Urabona abaturage ntabwo babona ko umutekano nta kigeze gihinduka na gike. Jeffrey,
ubu none birimo birerekeza he? Uko ubibona abaturage bagiye mu mihanda kwigaragambya, inzego z'umutekano zirabatatanyije, nyuma y'ibi harakurikira wiki? Jimmy Shukran bakomeye.
Nyuma y'ibi aya mashyirahamwe ahise ahaye randevu abanyamakuru yuko imyigaragambyo iri bukomeze no ku munsi w'ejo. Bo bavuze ko badashobora na rimwe kurekeraho, baratsobora na rimwe kurekera kwigaragambya mu gihe ibyo bashaka bitaragerwa. Ibyo bashaka ni ukuvuga ngo ingabo za EAC zigende, ubundi FARDC nayo ishyiremo imbaraga mu kugarura amahoro n'umutekano. Ariko hagati aho mu baturage bamaze kwirukanganwaho, bamaze kwirukanganwaho n'inzego z'umutekano, harimo n'abanyamakuru batatu ubu ngubu bafungiwe hano ku biro bya guverineri Jeffrey. Urabona rero ni isura itari nziza muri ino minsi ko imyigaragambyo iri kugenda ifata indi sura. Bamwe bakavuga bati turigaragambya, ariko leta nayo ntiyemerera abanyamakuru kuba bagira icyo batangaza ku byerekeranye imyigaragambyo irimo kubera hano muri Goma.
Jimmy Shukran bakomera, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika. Ndagushimiye cyane, ukomeze ubikurikirane, uze kudutegurira inkuru irambuye mu makuru yacu ataha.
Murakoze cyane namwe Jeffrey.
Ijwi rya Amerika, uru wa mbere, uri gitego.
Mu Burundi, abaturage bo muri komini Nyanza Lake baturiye ikiyaga cya Tanganyika bafite ubwoba ko icyorezo cya korera gishobora kwaduka kubera ikibazo cy'ibura ry'amazi meza no kutagira ubwiherero. Barasaba inzego z'ubutegetsi gukemura icyo kibazo amazi atararenga inkombe. Ikiza cya korera kimaze kuvugwa mu duce tumwe tw'u Burundi turi mu mujyi wa Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke mu burengerazuba bw'igihugu. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezweho na Thierry Ndayishimiye.
Mu Burundi, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida bwamaze gushikiriza ko ikiza cya korera kibonekeje mu turere tw'ubuvuzi tumwe tw'igihugu. Abanyagihugu baba hafi y'umweha w'uburobyi wa mvugo muri komine Nyanzarake co kimwe n'abaharangurira ibikorwa by'urudandazwa bari mu Yabira, kuko nabo nyene bashobora kwandura ico kiza. Bamwe muri abo banyagihugu bavuganye na bagenzi bacu bavuga ko imitima ihagaze ko korera ishobora gutera muri ako karere, kuko abituma babikorera ku ngeraziki ya Gatanganyika bagaheza bakagaruka gukoresha ya amazi ya cha kiyaga nyene.
amakenga ntiyobura kuko urabona nkayi wacu mu mvugo ubu nta mazi dufise turamaze gihe kinini amazi avantu bitakumuguruka abantu bamakenga bagenda kuyavoma ikidumu na mafaranga majana munani aha mu mvugo urabona ni ku kivuko hari abantu benshi nibavye imihingo myinshi utuzu twasugumwe no kuri ntatwa n'utuhari twaruzuye bugorofye bagenda kutanganika hajya umusenyi bagasura bakaca bajamu imvura iguye urumva yabita nikabitwara mu kiyaga kandi amazi twagenda tukayavoma cyo kita cyakorera kigatera kiza ko turashikirwa ntiduhariye kwe
nkorera imana Jerome umwe mu batowe arongoye kandi n'igisata cy'isuku ku mutumba wa mvugo ahari uwo mweha w'uburobyi aremeza ko atagikozwe bararishobora kugwa kuri uwo mutumba kuko nibikorwa bakora byo gupompa ataco bimaze kubera tatuzu twasugumwe duhari kuri uwo mutumba
uno munsi giye kuraba isuku sikirenga naho tugerageza guhimiriza abantu bashobora kwituma ahari ho hose nk'ubu twaheruka kwakira ibipe bivuye mu rumonge byababa 180 umva nk'ibipe 180 biba birimo nk'abantu bababa igihumbi tudafise ubuzu bwa sugumwe bukwiye ni hahandi bishobora kutugora ingene dukontrola abo bantu ugasanga umwanda wiyongeye ku rugero ruteye ubwoba cyane
abakorera urudandazwa rw'amafi indagara n'ibindi kuri uwo mweha basaba ko bokubakirwa utuzu twasugumwe bakaroswa n'amazi meza kuko ico kibazo kimaze imisi itari mike
abajejwe isuku ngaha baragerageje gupompa ariko kuba bene igihugu ntibafise ubwiherero bukwiye kuko twosaba yuko boza bakadutunganiriza ibintu by'amatoileti bakatuzanira n'amazi kugira twirinde ico kiza cakorera natwe ndikidutere ngaha amazi ntakwiye kabisa twari tuyakeneye amabombo meza yo kunwa
nasaba abajejwe kudufasha baze kudufasha nyine batwubakira
ico kibazo co kubaka utuzu twasugumwe basa n'abagitererana kuri izo mpande zibiri kuko Jerome Nkorera Imana nawe asaba abanyagihugu kuri uwo mutumba kubaka utwo tuzu twasugumwe
no kuvuga notera kamo abene gihugu turongoye ko bo kwitaho kubaka ubuzu bwa sugumwe abatabufise bakabwimbisha kandi bakabwubaka bakongera bakanabufundikira
ibyo biruko mu gihe umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanyikiza roho nyanganda sida sirivinze imana yari yagabishije kwigenekerezo rya mbere nzero mu mwaka w'2023 kwikiza cakorera cateye mu turere tw'ubuvuzi twagati no mu buraruko kwigisagara cha Bujumbura
inyifato ibereye kugira duhangane n'ico kiza akabari gukaraba amazi meza n'isabuni imbere yo gufungura gukaraba igihe cyose uvuye mu kazu ka sugumwe gukaraba igihe cyose uhejeje gutegura umwana gukaraba imbere yo konsa umwana gukaraba imbere yo gutegura ibifungurwa kunywa amazi meza abatayafise nabo bakanywa ayo babanje kubiza muri iki gihe cyako dusavye abajejwe intwaro ihanize ibifungurwa bidandarizwa mu barabara dusavye kandi akigoro kadasanzwe mu guhimiriza abantu bose gukoresha akazu ka sugumwe no kugira isuku rya misi yose
ico kiza cakorera catanguye kwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura ku magenekerezo ya 331 Kigarama umwaka w'2022 aho bibonekeje abantu 13 bafashwe bakaba barabo mu mazone 3 y'igisagara ca Bujumbura ariyo Kinama c'ibitoke na Buyenzi ahandi ico kiza cakorera cavuzwe ni muri komine Rugombo mu ntara ya c'ibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu kuva ku igenekerezo rya 15 Kigarama umwaka w'2022 uturere ico kiza cibonekejemwo ni Rubuye ku mutumba wa Mparambo ya kabiri no mu karere ka Mbaza Miduha ku mutumba wa Rukana ya kabiri
tukira mu Burundi kandi bamwe mu baturage bo mu ntara zitandukanye baravuga kwinzara ishobora gutera niba leta idahagurukiye ikibazo cy'ibiciro by'ibiribwa bidasiba kuzamuka inkuru ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Desire Hatungimana ukorera Kigali mu Rwanda
bamwe mu banyagihugu muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko babangamiwe n'ubukene bw'ibifungurwa aba ni bamwe muri bo bavuga ko amapfa ashobora kubadukamwo
ni kuvuga abana baguma duhishirire ko kubera akamemero kare twa dukagura 500 ubukageze ku 2000 ahubwo ni barahe batugarukiye
niko nimwe mutugaje nzani twebe turari mashimbo abana bahishiye twese twahishiye ko bura ingabo nke mbangura cyinshi
abandi bavuganye n'isoko ryacu ni mu ntara ya Cibitoke aho bavuga ko muri kino gihe imiryango ifungura rimwe ku munsi kubera iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku masoko
Kiramio mbatia nga matete, ufise nga wana, utafuse bitanu, ni wosu mingere kari kruzio vimu. Ari ya sasi taba viheze, asajama, kubera, idisu madrazimu.
Kule chano kumujango ni yuru mungu mwe vila gori. Yewe ndu mwe mungu. Ari kukumusu njibi humbi vitatu, ndu uyume. Kanti na honyo ni kumaga. Yari humbi vitatu ni kakafu, ni kwa kuboga gusa, utukuta wati, agatunguru, Nuko gusu mwana sora kukungu.
Sinzo kila lehokadia, wimiaka mirongiri ndwe, wamu unara chibito kavuga ko, biteye umubabaro aravye ingene izo ntara zahora zimbuka cyane
kandi aho tukigira nga wari mahangana n'iyi nzu iyi warakuye ahigunira y'ibiharage ibigorwa kikinyuruka buri yoshira ariko ubu nawe uzori na igitari handwe icyo muzogenda wimbo
intandaro y'ubukene bw'ibifungurwa mu ntara zitari nke zo mu gihugu ni hindagurika ry'ibihe ryagiye ribonekeza mu myaka iheze hamwe n'itituka ry'uburyohe bw'isindimwa nkuko aba barimyi babivuga
no kubura iyo duwifumbiza iyo kumbiye tukayihura
kagira tukarimiza bari kaka bimaze kwaka rero nta muntu yimbura ibintu byose bitavyuma urumva umurimyi atagoma yifumbereje kubera yarimye agataha kari marima
uramatari w'intara ya Cibitoke wewe abona ko tari ubukene bw'imwimbu Karime Bizoza ahamagarira abanyagihugu kumenya uko batunganya umwimbu
iyo ariko aravuga inzara ni kuraba neza kuko urumva hari igihe abenegihugu yimbura gusa agahenda mu isomo icyo twosaba abenegihugu ni uko wowe se yimbuye atakwihutira kujana mu isomo acara ati none muri ayo mezi nzoba ariko arafungura gute nzoba uri umuryango
nubwo umutegetsi avuga uko abanyagihugu basaba nyabona leta kwitwararika ibijyanye n'ifumbire kugira abarimyi bashobore gutabira imirima vyongeye basaba ko amakori yogabanuka kubifungurwa na cyane cyane muri kino gihe hari ubukene bwavyo
nabatura amakori mu barabara kugira ngo n'umuntu yagiye kurangura twatwe mutwe watudandaje neza atakori barinze kumuta cyenda randaje kwa tumye kuri rode porogeze ku 90 turushikanye umutagisi varozana umuherezi w'ihumbi 10 urumva yuguye mu ijana urudanda dushe pa majana ndwe narase uyu mwana ntayiro ukorera rya barabara gusa kugara kubera ibiciro biguma biduka
intara ya Cibitoke na Bubanza ziri muzigeze kubangamirwa n'inzara mu mwaka wa 2016 na 2017 kubera uruzuba rwatse cyane mu makomine ya Rugombo na Gihanga hamwe n'igice cya Bubanza abanyagihugu bamwe barahungiye mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Iharanira Demokarasi ya Kongo abandi nabo baritaba Imana icyo gihe byabanye ngombwa ko amashyirahamwe atabara imbabare ahashika kugira inzara ntibandanye kwiha inkumbi
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radijwi rya Amerika noneho tunyarukire mu mahanga ku nshuro ya mbere kuva mu myaka ibarirwa muri mirongo ishize abatuye Ubushinwa baragabanutse cyane mu mwaka ushize mu gihe umubare w'abana bavuka muri icyo gihugu nawo wagabanutse ibyo birongera igitutu abategetsi b'icyo gihugu bariho cyo gukomeza kuzamura ubukungu mu gihe abafite imyaka yo gukora bagenda basaza cyane cyane mu gihe ubushyamirane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bugenda bwiyongera inkuru y'Ijwi rya Amerika mu ijwi rya Temistocle Mutijima
Ibyo bikubiye mu mibare y'ubushakashatsi bw'umwaka ushize yashyizwe ahagaragara n'ubutegetsi bw'Ubushinwa kuri uyu wa kabiri. Ikigo cya Leta y'Ubushinwa gishinzwe ibarurisha mibare kuri uyu wa kabiri cyatangaje ko kugera mu mpera za 2022 umubare w'abaturage wagabanutseho 850,000 ugereranyije n'uko byari bihagaze igihe nk'icyo mu mwaka wari wabanje. Iyi mibare yafatiwe ku batuye Ubushinwa nyirizina gusa hatabazwaho mu birwa bya Hong Kong na Macao kimwe n'abanyamahanga. Iyi mibare y'ubutegetsi igaragaza ko abana bavuka nabo bagabanutseho miliyoni imwe ugereranyije n'uko byari bihagaze mu mwaka wari wabanje. Ni mu gihe ubukungu bwifashe nabi hamwe n'ingamba zikomeye zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 hirya no hino mu gihugu. Ikigo gishinzwe ibarurishamibare cyatangaje ko mu mwaka w'2022 havutse abana miliyoni 9.56. Imfuzo zageze kuri miliyoni 10.41 muri uwo mwaka. Nubwo imibare ya leta yakomeje gutangazwa mbere y'umwaka ushize itagaragazaga igabanuka, zimwe mu nzobere zizera ko abatuye iki gihugu bakomeje kugabanuka na mbere y'imyaka mike ishize. Ni impinduka zikomeye mu gihugu kigeze gushaka gukumira ubwiyongere bw'abaturage binyuze muri politiki y'umwana umwe kuri buri mubyeyi. Byinshi mu bihugu bikize birimo guhangana n'uko byakemura ikibazo cy'abaturage bashoboye gukora bagenda basaza bishobora kudindiza ubwiyongere bw'ubukungu. Gusa zimwe mu nzobere zivuga ko izi mpinduka mu baturage zizagorana gucunga by'umwihariko mu gihugu nk'Ubushinwa gifite ubukungu burimo kuzamuka. Bwana Yifuzian, inzobere mu bijyanye n'inyigo z'abaturage kuri kaminuza ya Wisconsin-Madison, by'umwihariko akabahugukiwe n'imiterere y'abaturage b'Ubushinwa, avuga ko Ubushinwa bushaje mbere y'uko bukira. Ntabwo byahise bisobanuka neza niba imibare y'abaturage b'Ubushinwa yaragizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 cyagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mbere yo gukwira ku isi yose. Ubushinwa bwakomeje gushinjwa na zimwe mu mpuguke gutangaza imibare itari yo y'abahitanwa n'iyi virusi, ahubwo bugatangaza ko abandi bishwe n'izindi ndwara. Nyamara nta bigereranyo by'umubare nyawo byashyizwe ahagaragara. Inzobere Yifuziane yavuze ko abaturage b'Ubushinwa batangiye kugabanuka kuva mu myaka 9 kugera ku 10 mbere y'igihe abategetsi b'icyo gihugu ndetse na Roni bitegaga. Iki gihugu kimaze igihe gifatwa nk'igituwe kurusha ibindi ku isi, ariko byitezwe ko mu gihe cya vuba Ubuhinde buzagitambukaho niba ahubwo bitaranamaze kuba. Ubushinwa bwashatse kongera abaturage babwo kuva bwahagarika politiki y'umwana umwe kuri buri mubyeyi mu mwaka w'2016. Kuva icyo gihe, igihugu cyagerageje gushishikariza imiryango kubyara umwana wa kabiri cyangwa yewe n'uwa gatatu, ariko ibyo nta gifatika byatanze. Ibyo bigaragaza imyifatire mu bice byinshi bya Aziya y'Uburasirazuba, aho umubare w'abana bavuka wagabanutse cyane. Mu Bushinwa, ikiguzi cyo kurera abana gihenze mu mijyi gifatwa nk'impamvu y'ukudatanga umusaruro kw'iyo gahunda. Inzobere yi yavuze ko ashingiye ku bushakashatsi bwe bwite abaturage b'Ubushinwa barimo bagabanuka kuva mu mwaka w'2018 bigaragaza ko iki kibazo gifite uburemere busumbye kure uko abantu babitekerezaga. Uyu mushakashatsi agashimangira ko ubu Ubushinwa bufite ikigero cy'uburumbuke kiri hasi cyane kurusha ahandi ku isi, aho kigereranywa gusa n'ibihugu bya Taiwan na Korea y'Epfo. Bivugwa ko Ubushinwa bwahirukaga kugira igabanuka ry'abaturage mu gihe cy'impinduka mu by'inganda no guhuza ubutaka zazanywe n'uwari umukuru w'icyo gihugu Mao Zedong mu mpera z'imyaka y'1950. Izo zateje inzara rusange yahitanye ababarirwa muri za miliyoni 40. Ikigo cya Leta y'Ubushinwa gishinzwe ibarurishamibare cyavuze ko abaturage bari mu myaka yo gukora, ni ukuvuga bafite hagati y'imyaka 16 na 59, bangana na miliyoni 875.56, bingana na 60% by'abaturage bose b'igihugu. Ni mu gihe abafite kuva ku myaka 65 kuzamura bangana na miliyoni 209.78, bingana na 14.9% by'abatuye icyo gihugu bose. Ikiyongera ku ngorane z'igabanuka ry'abaturage, Ubushinwa buragenda bwinjira mu ntambara y'ubukungu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bikaba byaratumye igihugu kibuza bimwe mu bigo by'ubucuruzi by'Abashinwa kugera ku ikoranabuhanga rya Amerika, hatangwa impamvu z'umutekano w'igihugu n'ingorane mu ihiganwa riboneye.
Inshuti mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika, hano dushoreje amakuru twari twabateguriye. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika biri imbere. Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri mikro, ni nawe wabegeranirije aya makuru. Mu izina rya bagenzi banjye bose mwumvise, ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese.